இது நீல்குடி அமெரிக்கா. Radio Ijwi Amerika yumvikana kuri FM 48 n'ibice bitatu na FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25 31 na metero 41. Mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi hani Washington DC, muri kumwe nanjye Edi Rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo mbahaye ikaze mu makuru yacu. Mu Burundi urwego CNC rurashinja bimwe mu bitangazamakuru kubogama.
Inyamakuru ikorera ngaha usari kuri urizi imbere ya yose ari uko kenshi bagiye barakora batanga amakuru adatohoje neza mera amakuru ahengamye, basanga bariko baravuga umuntu canke umugwi w'abantu ariko abo bavugwa baheze ngo bahabwe ijambo.
Uwo ni Nestor Bankumukunzi uyobora urwego sense rushinzwe gucunga imikorere y'ibitangazamakuru mu Burundi, aravuga uko byitwaye mu mezi atatu asoza umwaka w'2018. Iyo nkuru n'izindi zirimo ibibazo by'abarundi muri Kongo ni mukanya, mugume ku maradiyo yanyu. Reka ariko duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na Aloys Bigirimana.
Urakoze Edi Rwema, turayahera mu yavugwa muri Afrika. Naho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitangaza ko zitegekanye kugabanya imfashanyo ziha Kamerune ku vyagirije vyo guhungabanya agateka ka muntu, Amerika izobandanya ikorana n'ico gihugu mu twigoro two gucungera umutekano. Ambasaderi wa Amerika muri ico gihugu Peter Henry Barren yararemesheje ko Amerika itagiye guhagarika imfashanyo mu vya gisirikare na Kamerune, akayabishikirije inyuma y'umubonano yagiranye n'umuvugizi wa Leta ya Kamerune René Emmanuel Sadi. Ibi yabishikirije Yaounde ku murwa mukuru ejo kuwa kane, inyuma y'amakuru yashikirijwe ku munsi wa gatatu ko Leta ya Amerika yagabanije miliyoni 17 z'amadolari ku mfashanyo za gisirikare yahora ahabwa Leta ya Paul Biya. Amerika ifise abasirikare 300 muri Kamerune bariko baratangira imimenyerezo kandi bafasha ico gisirikare cha Kamerune. Prezida wa Sierra Leone Julius Maada Bio ejo kuwa kane yatangaje ko ugufata abakenyezi ku nguvu hamwe n'ayandi mabi akorerwa abakenyezi ari bihe igihugu kirimwo kidasanzwe. Yemeza ko abazokwagirwa n'ibyo byaha bazofungwa ubuzima bwabo bwose. N'inyuma yaho amarira y'abakenyezi bakorerwa ibya mfura mbi yabaye menshi ku rugero ruteye ubwoba muri ico gihugu. Prezida Bio avuga ko hagiye gushirwaho igisata c'igipolisi kigenzura mabi akorerwa abakenyezi hamwe na sentare yihariye izohana ibyo byaha. Mu ntambara hagati ya bonse rimwe yamaze imyaka 10 muri ico gihugu, ibihumbi by'abakenyezi n'abakobwa barafashwe ku nguvu nk'uko byashikijwe muri raporo yo mu mwaka w'2023 yasohowe na Human Rights Watch. Leta ya Burkina Faso iremeza ko yishe abakora iterabwoba 146 mu buraruko bw'ico gihugu, ariko ishirahamwe riharanira agateka ka muntu Human Rights Watch rivuga ko ryibaza ko mu bafuye harimwo abanyagihugu basanzwe. Ico gisirikare cyagirizwa kandi ubwicanyi ndengerabutungane muri iyo ntara nyene. Human Rights Watch ivuga ko hafi abantu 150 bishwe, bari abasivile bakuwe mu ngo zabo bicirwa mu maso y'imiryango yabo. Igisirikare Burkina Faso ntacho kiravuga kuri ivyo byagirije. Intumwa ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Venezuela Eliot Abrams avuga ko umwanya wo kuganira na Nicolas Maduro warangiye kera, kiretse ko hageze ko kumvikana uko ava ku butegetsi bitangura. Abrams yabwiye abamenyeshamakuru ejo kuwa kane ko Nicolas Maduro afise ibihugu bigenzi nka Cuba n'Uburusiya, yavuze ko andi n'ibindi bihugu atavuze amazina vyamaze kwemera kuzomuha ubuhungiro. Hagati aho ubushikiranganji bwa Amerika bujejwe imigenderanire n'ayandi makungu bushikiriza ko Amerika yarungitse imfashanyo zifungurwa n'imiti hamwe n'ibindi byo gufasha muri Venezuela, kuko byasabwe na Juan Guaido yitangaje ko ariwe mukuru w'igihugu wifata kibanza. Maduro yarungitse abasirikare guhagarika izo mfashanyo ku kiraro kigabura igihugu cha Colombia hamwe n'ico gihugu ciwe cha Venezuela. Ishirahamwe mpuzamakungu nirisaba abahuti barwanya leta ya Yemen guha abakozi batanga ifashanyo uburenganzira bwo gushikira ikigega kirimwo ibifungurwa bishobora kugaburira abanyagihugu bashika imiliyoni zine bari mu kwicwa n'inzara. Ibyo byashikirijwe na Mark Lowcock, umukuru w'ikigo cyawo nikijejwe imfashanyo cyo ku munsi wa kane. Izo mfungurwa z'intete zabitswe mu bigega hafi y'igisagara cya Hodeida kandi zikaba zishobora kubungwa zikanabura. Mu kwezi guheze bibiri muri ivyo bigega byaratewe n'ibisasu. Lowcock akavuga ko zimwe muri izo ntete zononekaye ariko hakirimwo izishobora kugaburira ibihumbi amajana by'abanyagihugu. Ishyirahamwe mpuzamakungu ni rimaze amezi rikora kugira rikinge inzara muri ico gihugu catabaguwe n'intambara. Miliyoni 24 z'abanyagihugu, 80% zabo bose bakaba bakeneye imfashanyo. Muri Afrika kandi perezida mushasha wa Repubulika iharanira demokrasi ya Congo, Felix Tshisekedi, yaragendeye Congo Brazzaville jo ku munsi wa kane aho babonanye na perezida Sassou Nguesso. Abategetsi ko ari babiri baragiranye ibiganiro byo mu mwiherero. Mushiranganje ryo rw'imigenderanire wa Congo Brazzaville Jean-Claude Gakoso yabwiye itorokanzo ry'amakuru ry'Abanyamerika Associated Press ku itorwa rya Tshisekedi arakaryo ko gukomeza imigenderanire hagati y'ibyo bihugu bibiri. Gakoso yizeye ko imigambi yo kubaka ikiraro kizocako imodoka na gari za moshi ku ruzi Congo kizogira akamaro kanini hagati y'imigenderanire y'ibyo bihugu bibiri.
Ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi, mugejejweho na Aloise Bigirimana. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi no kuri internet kuri www.radioajuvewa.com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Urwego sense rushinzwe gucunga uko ibinyamakuru mu Burundi bikora rwemeza ko ibitangaza makuru mu mezi atatu asoza umwaka w'2018 byakoze ahanini ikosa ryo kubogama mu gutangaza makuru. Umuyobozi w'urwo rwego yasabye abasabwa makuru kuyatanga, naho ababeshyewe abibutsa ko bafite uburenganzira bwo kubeshyuza ibyavuzwe. Ibujumbura umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Raymond Zimana araduha inkuru irambuye.
Munama yagiranye n'abarongoye ibimenyesha makuru mu Burundi, Nestor Bankumukunzi arongoye urwego sense yemeje ko urwego arongoye rujeje gucungera ingene ibimenyesha makuru bikora, rushima ingene umwuga wo kumenyesha makuru wakozwe mu mezi atatu arangiza umwaka wa 2018. Bankumukunzi ariko avuga ko hibonekeje amakosa na cyane cyane ibimenyesha makuru ko bitahaye ijambo impande zose.
Inyamakuru ikorera ngaha kosa rikuru riza imbere ya yose ari uko kenshi bagiye barakora batanga amakuru adatohoje neza mbere amakuru ahengamye, ugasanga bariko baravuga umuntu canke umugwi w'abantu ariko abo bavugwa ntibaze ngo bahabwe ijambo kugira ngo ya nkuru ishikirizwe imeze neza.
Kuri iryo kosa abarongoye ibimenyesha makuru bagiriza bamwe mu bo basaba amakuru eka n'inzego zijeje kuyatanga ko bayimana, bigatuma bavugisha uruhande rumwe ku bibazo biba byadutse. Aho urongoye sense asaba abasabwa amakuru gukorana neza n'abamenyesha makuru naye babeshegwa abibusa ko bafise uburenganzira bwo kubeshuza ibyo baba bavuzwe ko atari byo.
Abantu bakorana n'ibinyamakuru babiha amakuru barongoye ibisata bitandukanye byo mu buzima bw'igihugu ko bogira imigenderanire myiza n'ibinyamakuru mu gihe ikinyamakuru kanaka cyabavuga ibitari byo, barafise uburenganzira bahabwa n'itegeko bwo gusaba yuko bokosora ibyo bavuze mu gihe boba bavuze bakihenda, cyane mu gihe boba bavuga ibitari byo barafise uburenganzira bwo gutanga inkuru ibeshuza ibyo babeshewe.
Irindi kosa urwego sense rwashize ahabona ryakozwe muri icyo kiringo ntibijyanye no gutanga inkuru zihungabanya umuco n'amateka y'igihugu cy'u Burundi.
Harabayemo kutubahiriza imico kama, twabonye ko hari ibinyamakuru, amaradiyo mbere n'amateleviziyo yatanze amakuru arimwo ibintu bihungabanya cyane mbere imico kama. Ibyo nabyo tukaba tuzi yuko ari bibi cyane kuko igihugu cyubakiye ku mico kama.
kiretse ivyo ugo gwego gwemeje ko amakuru yashikirijwe menshi atohozwa mu gisagara cha Bujumbura no mu micungararo yacu ivyo bigatuma ibiba canke ibibera mu ntara zindi abanyagihugu batabimenye kuri ico kibazo abarongoye ibimenyesha makuru bavuze ko biva ku kibazo cyo kubura uburyo abajijwe kubijanye n'ikibazo cy'amaradiyo ijwi rya Amerika na radio BBC y'Abongereza Nestori Bankumukunzi arongoye SNC na tuyashimye kukivuga ko ni mu gihe aheruka yari yemeje ku gwego rugiye gutunganya amasezerano mashasha hanyuma bavugane n'abarongoye ibyo bimenyesha makuru kugira imirongo ya FM y'ayo maradiyo yugurugwe iyo mirongo yugawe mu kiringo cy'amezi atandatu kuva ku 2018 ikiringo cyarangiye ariko iyo mirongo n'ubu ikabita rugurugwa ibujumbura remonzi imana ijwi rya Amerika
Njuti mukurikira ibiganiro kuri radio ijwi rya Amerika mu biganiro byacu umuntu arese ukudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320 kilohertz 15,765 na kilohertz 17,730 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,633 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,503 radio ijwi rya Amerika radio yanyu
mu Rwanda umucamanza mu rukiko rukuru akomeje gusuzuma inzitizi zazamuwe n'abanyamategeko bunganira bwana Emile Gwasamanzi usaba gusubizwa amadolari asaga 200,000 yafatiriwe n'inzego z'umutekano mu mwaka w'2016 abamwunganira bavuga ko watanze ikirego cyatambamira nta bubasha bifitiye kuko basanga ataraye Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa araduha inkuru irambuye
Ubwo umucamanza mu rukiko rukuru yari yiteze kumva impande zombi ziburana mu rubanza witwa Thierry Kanobayire atambamiramo amadolari asaga 200,000 ni ukuvuga asaga miliyoni 160,000 mu mafaranga y'u Rwanda byabaye ikinyuranyo aka kayabo k'amadolari bwana Kanobayire arayaregera avuga ko bwana Emile Gwasamanzi na bagenzi be babiri mu 2016 bamutekeye imitwe muri Uganda barayamwambura ibi 200,000 by'amadolari ni igice kimwe mu yandi Kanobayire avuga ko bamwambuye muri ubwo buryo ariko mu 2018 urukiko rukuru rwari rwategetse ko urwego rw'ubugenzacyaha rwari rwayafatiriye ruyasubiza bwana Rwasamanzi nyuma yo kuyatsindira suko byagenze ahubwo Rwasamanzi yarafashwe yongera gufungwa nyuma yo kumva Thierry Kanobayire bivuga ko yari umukozi mu ruganda rw'itabi rw'umunyemari ukomeye ayabatwa Tribert Rujugiro Leaf Tobacco and Commodities muri Uganda ayaregera ko yaraye bamwambuye Kuri uyu wa kane rero bwana Rwasamanzi na bagenzi be Ndahayo Theodore na Rugema Amani baregwa ntibagaragaye mu rukiko hagaragaye bwana Kanobayire ubarega ndetse n'abunganizi b'impande zombi abunganira bwana Rwasamanzi na bagenzi be nibo bazamuye inzitizi ko nta bubasha Kanobayire afite bwo gutanga ikirego gitambamira amadolari bwana Rwasamanzi yagombye kubasubizwa nk'uko urukiko rukuru rwabitegetse Maître Janvier Rwagatare umwe mu bunganizi ba Rwasamanzi yabwiye umucamanza ko inzitizi bazamuye ari ndemyagihugu bakavuga ko kwemerera Kanobayire kuburana urubanza mu mizi byaba bimuhesheje ububasha adafite baravuga ko Kanobayire nta ububasha afite bwo gutambamira amadolari ataraye kuko ubwe ntaho yemeza ko amadolari araye bityo bagasanga nta n'inyungu afite muri uru rubanza Maître Rwagatare yibukije ko mu 2017 urukiko rukuru rwagaragaje ko ubugenzacyaha butsindwa yibukije ko bwasabwe inyandiko mvugo y'ifatira ry'ayo madolari ndetse na nimero ya dosiye birabura we na mugenzi we Maître Butare bagasaba ko inzitizi bazamuye yasuzumwa kwayo kubera uburemere bwayo urukiko rwazemeza ko ifite ishingiro urubanza rukaba rurangiye kubwunganizi bwa bwana Kanobayire bwo burabibona ukundi Maître Nuwagantare James umwunganira avuga ko amadolari asaga 200,000 ari ibya Kanobayire kandi ko ibivugwa na Rwasamanzi uregwa muri urubanza nta shingiro bifite yavuze ko bigaragarira mu nyandiko mvugo ya Rwasamanzi kucyo yise umugambi bacuze wo kwambura Kanobayire. Uyu munyamategeko yanavuze ko Rwasamanzi atagaragaza inkomoko y'ayo madorari polisi yamufatanye, bityo ko uyunganira afite inyungu zituma atambamira ayo madorari. Yavuze ko icyemezo cyafashwe cyo gusubiza Rwasamanzi amadorari kibangamiye uwo yunganira. Uyu yasabaga ko inzitizi zazamuwe n'uruhande baburana zazasuzumirwa hamwe n'urubanza mu mizi, kandi ko ntacyo byabanganiraho imigendekere myiza y'urubanza. Umucamanza atarinze kujya kwiherera yatangarije ababuranyi bombi ko asanga ari ngombwa kuba yasuzuma izi nzitizi ukwazo mu migendekere myiza y'urubanza. Yavuze ko bizabikubiye mu cyemezo azazifataho aribyo bizatanga amerekezo y'urubanza. Mu mwaka wa 2016 nibwo bwane Emile Rwasamanzi yatawe muri yombi n'inzego z'ubugenzacyaha z'u Rwanda. Zamufatanye ibihumbi 290 mu madorari y'Abanyamerika, ni ukuvuga asaga miliyoni 160 mu mafaranga y'u Rwanda. Nyuma y'iperereza Rwasamanzi yararekuwe, ariko ntiyasubizwa amadorari ku mpamvu avuga ko atazi niko kwiyambaza inkiko. Mu 2018 Rwasamanzi yaregeye urukiko rukuru asaba kuyasubizwa, arega leta ndetse aranayitsinda itegekwa kwishyura umwunganizi we mu mategeko no gutanga amagarama y'urubanza. Habura iminsi mike ngo umucamanza atangaze icyemezo cy'urubanza, Emile Rwasamanzi yongeye gutabwa muri yombi bwa kabiri arafungwa. Bamubwira ko habonetse uwitwa Kanobayire Thierry wemeza ko ayo madorari ari muyo yambuwe na Emile Rwasamanzi amutekeye imitwe mu gihugu gituranye cya Uganda. Kanobayire Thierry wemeza ko yari umukozi mu ruganda rw'itabi rw'umunyemari ukomeye y'abatwa Tribert Rujugiro, avuga ko yahagaye Emile Rwasamanzi ari amadorari mu byiciro, ngo yaba yarabanje kumuha 600,000 by'amadorari, nyuma muha 500,000 kugeza kuri miliyoni zisaga 2 z'amadorari. Gusa Rwasamanzi we avuga ko atazi uyu Kanobayire umurega. Ku itariki 6 z'ukwezi gutaha kwa gatatu y'umwaka nibwo umucamanza azasoma icyemezo kuri iyi nzitizi. Bagira ubusaze bw'i Amerika i Kigali.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Muri Kenya, amashyirahamwe ashyigikiye gukuramo inda yasamwe atari ku bushake bw'umuntu yatangije urugamba rwo gusaba inteko ishinga amategeko gutora itegeko riha uburenganzira abagore n'abakobwa bifuza kubikora. Ariko arandi mashyirahamwe avuga ko iryo tegeko rigiyeho ryateza ingaruka mbi nyinshi ku bana b'abakobwa. Ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza uri Nairobi muri Kenya.
Kumyaka 17 yakiri mu mashuri yisumbuye, umwigeme twiseze na kubera atashatse ko amazina y'uwamenyekana yasamye imbanya atifuza. Mu nyuma yafashe ingingo yo kuja kuyikorora nubwo yari azi neza ko ingaruka mbi zo zitabuze.
Nilienda tu ndiyo kitu imeondokee niweze kugain tena ile stare ya kwetu.
Icyatumye ngenda kuyikuramwo ni uko atakindi nifuza atari uko ivamwo kugira ngo sintukishe umuryango na cane cane ababyeyi banje. Ariko umuganga naroye ko niba yagitangura gukora bene ivyo bintu. Mugabo jewe cyari kindajishinga kwari gukorora iyo nda gusa. Mu bisanzwe hari imbanyi zivamo bigoranye rwose. Nkanje natanguye ngira birya byo kunywa imiti, iyindi bakayicisha mu gihimba cirondoka ariko irarahira kuvayo. Naciye nsubira muhira ariko naho nyene yanka gukoroka gusa naguma mva maraso. Hari vyasigayeyo nta kundi nari bugire rero nca nsubira kwipimisha nsangira carimwo kuko yari ya mezi 3. Lidia mutuwi yake yumwigeme ku bitaro nyuma yo kugerageza gukorora imbanyi mu kinyegero asigura ko yamushikiriye ari hafi gucikana.
Uyo musana ari kujya hapa na wakati huo alikuwa amewekewa dawa huko chini.
Uwo mwigeme yajenga aha bamushizemo imiti mu gihimba kirondoka. Aho rero numuntu yayamugiriye inama yukujayo iyo miti imwe yaranyoye yindi bayishira mu gitsina. Yajenga aha ibintu byayangaye yagenda aratemba yicako yari hafi gupfa yatakaje amaraso menshi. Kugira bene izo ngaruka mbizi yirindwe Jenifer Rusaho mwishira hamwe Rukristo Crisis Pregnancy Ministry asanga abayabaga hari ivyo bakuye kubwizwa kuri atakurya umunwa.
Sasa wakati tunaruhusu kupeana habari ya
mugihe rero twemeye kwigisha abana gutandukanya no gupanga inzyaro sinzi cyo tubabwira kuko hajewe nibaza kwa abana bakwiye kubwirwa kuri kose atari uko ntaco wo bukinze numva ari nko kumuha uburenganzira bwo kuja kubikora amenya. Uko biri kose zina yemeza kugukorora imbanyi ari umutwaro umuntu agenda no buzima bwose.
Migration lazima ikuwe juu nyewe ni kama yani unafeel
utegerezwa kwicuza kuko bwawe guma wumva ko wishe buri gihe rero bikuguma mu byiyumviro na cyane cyane guma wibaza uti wa mwana babakuze basha ibyo byiyumviro ni ngombwa utegerezwa kuvyumva
lazima ufinde.
Mugabo Danatison wo muri Maristops International ishira hamwe rihanya gukorora inda kuba bazisamye batazifuza ariko amagara yabo atabanje kubanga yemeza ko bishoboka ko abigeme n'abakenyezi babikora tangaruka mbibizanye.
In countries where abortion is safe and legal,
mu bihugu gukorora imbanyi bikorwa neza kandi byemewe n'amategeko abakenyezi ntibicwa no kuzikororera mu kinyegero. Mu bihugu naho bitemewe kandi bihanwa n'amategeko abakenyezi bakomeza gupfa kandi ivyo ntibibereye na gato kandi ivyo nize tuzandika dusaba. Mwibuke ko n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu muri Kenya bufise iyo ntego nyene bashaka ko abakenyezi baronka ubufasha mu byo gutunganya inzyaro kandi bakora ngo bashikire izo ntumbero. Gushika ubu ibwirizwa nshingiro rya Kenya ntigemerera abakenyezi n'abigeme gukorora imbanyi ariko mu gihe ibipimo byo kwa muganga byerekanye ko amagara y'umukenyezi ashobora kubangamirwa bitewe n'imbanyi atwaye ubutungane buratanga uruhusha rwo kuyikuramo. Amashyirahamwe ahanye hagati y'akazi na muntu n'aka abakenyezi harimo Maristops International avuga ko gukorora imbanyi nyene kubikora atabanje kwishyira mu irinde biri mu burenganzira nk'ubundi akavuga ko atazohengeshanya gusaba inama nshingamateka ya Kenya gutora itegeko rizye Eroje wika neza Nairobi ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Umuryango w'abibumbye uratangaza ko utazihanganira na gato umuco wo gukeba abakobwa imyanya imwe y'igitsina. Mu itangazo umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres avuga ko iki ari igikorwa cyo guhonyura uburenganzira bw'umugore by'indengakamere. Uwo muco uyigaragaza cyane mu bihugu bya Afurika bikaba binigaragaza no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni inkuru yakozwe n'umunyamakuru Lisa Schlein w'ijwi rya Amerika uri Geneve ihindurwa mu Kinyarwanda na Claude Ganza Munyamagana uri mu Rwanda.
Umuryango w'abibumbye uvuga ko hari abakobwa bagera kuri 2,200,000 bakiriho basiramuwe ku buryo ibice byabo by'imyanya myibarukiro byavuyeho burundu cyangwa bakaba basigaranye igice gito. Umuryango w'abibumbye ONU uvuga ko abakobwa basaga 3,000,000 b'impinja kugeza ku myaka 15 buri mwaka basiramurwa bikabangiza. Gusiramura abakobwa bikorwa cyane mu bihugu 30 muri Afurika, Uburasirazuba bwo hagati na Aziya, byabaye ikibazo cy'isi yose kuko abimukira bakomereza iyo migenzo gakondo no mu bihugu by'Uburayi. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS rivuga ko gusiramura abakobwa nta mpamvu yari yose igaragaza ko ari ngombwa kuko biteza ingaruka mbi kandi z'igihe kirekire haba ku mubiri, mu ntekerezo no mu mibanire n'abandi bantu. Umuvugizi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye Tarik Jasarevich avuga ko hatangijwe ubukangurambaga ku bibi bwo gusiramura abagore bwatangijwe mu bice bitandukanye kandi hari icyizere ko bizarandurwa. Yabwiye Ijwi rya Amerika ko ubukangurambaga ari ngombwa kugira ngo hagabanywe ingaruka zugarije abana b'abakobwa cyane cyane mu bihugu byiganjemo gusiramura abakobwa.
There was an analysis that was done by our colleagues in UNFPA estimating that
hari isesengura ryakozwe n'ishami rya ONU ryita ku baturage UNFPA ryagaragaje ko gusiramura abakobwa bikomeje ku kigero biri hubu mu 2030 abandi bakobwa barenga miliyoni 68 baziyongera ku bandi bakobwa basiramu
to FGM by 2030.
Abategetsi bo hirya no hino ku isi bashyigikiye gahunda yo guca burundu byo gusiramura abakobwa bitarenze mu 2030 nk'imwe mu ntego z'ikinyagihumbi zashyizweho n'umuryango w'abibumbye. ONU yizera ko byashoboka mu gihe ibihugu bifashe ingamba zo kubishyira mu ngiro uhereye uno munsi. ONU ivuga kandi ko kwiyemeza mu ruhame kureka gusiramura abakobwa bishobora kugira umumaro. Cyakora uru rwego rusanga bikwiye guherekezwa n'ingamba zifatika zo guca iminyururu ishingiye ku muco, ku migenzo ya kera no ku myemerere y'amadini bituma gusiramura cyangwa gukata ku myanya myibarukiro y'abakobwa bishinga imizi.
Shuti mwarimu duteze amatwi igice cya mbere cy'ibiganiro byacu byo muri iki gitondo na hakirangiriye. Mu izina ry'abagenzi banjye bose mbashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi. Nshimiye kandi abadufashije kubagezaho ibiganiro. Wabishyize hamwe ni Geoffrey Mutagoma, amakuru yo hirya no hino ku isi mwagijweho na Louise Bigirimana. Nao kuri mikro mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mukomeza muryoherwe na gahunda za radio Ijwi rya Amerika.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Radio,
Church.